Gahunda nshasha ya guverinoma ya Quebec yo gusoza ingingo yashizweko yo kuguma imuhira. Guturuka ku igenekerezo 28 rusama, ingingo zikurikira zizoshigwa mu ngiro. Amasaha atarengwa yo gutaha imuhira yari yarashizweko azokurwako. Abadandaza injya mu maresitora bazemererwa kugurura ariko bakakirira abakiriya hanze. Abadandaza injya baherereye mu burere buriko ibara ritukura canke rya orange bemerewe kwicaza ku meza amwe abantu bakuru babiri baturuka mu mihana itandukanye, kandi bashobora kuba baherekejwe n'abana bato bato batarageza imyaka y'ubukure. Ikindi kandi nuko abantu barenze babiri bashobora kwicara ku meza amwe mu gihe batuye mu rugo rumwe. Abadandaza injya bari mu karere kariko ibara ry'umuhondo barashobora kwakira abantu benshi ariko baturuka mu ngo ebyiri zitandukanye bakabasha kubicaza ku meza hamwe. Guterana hamwe kw'abantu benshi biremewe mu gihe bari mu busitani bwite kandi hanze, gusa ntibemerewe kurenza igitigiri cy'abantu 8 baturuka mu ngo zitandukanye cange abantu benshi ariko baturuka mu ngo ebyiri gusa zitandukanye. Ahariko bategetswe kubahiriza ingingo yo guhana intera y'imetero ebyiri ebyiri hagati y'umuntu n'undi. Ikindi kandi ingingo yabuza abantu kugenda nayo izokugwako. Abandi bazugurura ni inzu zerekana ibitaramo ndetse n'amastade hadasakaye aho abantu bishyura imyanya bicarako mbere yo kwinjira, ariko bazoba bemerewe kwakira igitigiri ntarengwa cy'abantu 2,500. Guturuka ku igenekerezo 11 Ruheshi, ingingo zikurikira zizoshigwa mu ngiro. Abadandaza ibinyobwa canga bare bazemeregwa kugurura ariko bakakira abakiriya hanze. Abadandaza ibinyobwa baherereye mu burere buriko ibara ritukura canke rya orange bazomererwa kwakira abantu babiri bakuru baturuka mu mihana itandukanye cange abantu benshi ariko baturuka mu rugo rumwe babasha kwicara ku meza amwe. Abadandaza ibinyobwa baturuka mu burere buriko ibara ry'umuhondo bazemererwa kwakira abantu babiri cange benshi baturuka mu ngo ebyiri zitandukanye bemererwe kwicara ku meza amwe. Inkino n'imyidagaduro bibera hanze navyo bizoba vyemerewe gukora mu gihe batarengeje igitigiri cy'abantu 25 kandi bafise umuntu uriko arabacungera. Aha kandi mu burere buriko ibara ry'umutuku n'ibara rya orange, inkino zemewe ni inkino zikinywa abantu badakoranako cange ngo begerane. Guturuka ku igenekerezo 25 Ruheshi, ingingo zikurikira zizoshigwa mu ngiro. Ingando z'umunsi z'abana bato bato ndetse n'ingando abana bato bakoreramo ibiruhuko zizugurura. Ibikorwa byose rusange bibera hanze bizemererwa kugurura ariko bigakurikiza amabwiriza yihariye. Ingingo zigena kwambara agapfukamunwa canke maske n'ingingo zigena guhana intera hagati y'abantu zizoshigwako agahengwe mu gihe abantu bariko barateranira hamwe mu busitani bwabo bwite. Gusa kuri iyi ngingo bizaba biraba abantu bazaba baramaze kuronka urucanco ubugira kabiri. Ikindi kandi mu mastade adasakaye aho abantu bagura imyanya yo kwicara ko mbere yo kwinjira, ingingo zo kwirinda nazo zizoshirwa ko agahengwe. Aha kandi bazokwandanya kwakira igitigiri ntarengwa c'abantu 2,500. Mu mpera z'ukwezi k'umunani ingingo zikurikira zizoshirwa mu ngiro. Ingingo zo kwirinda zizoshirwa ko agahengwe buhoro buhoro bijanye n'uko icyorezo kizoba cyifashe muri iyo minsi, kandi bijanye n'uko abantu bazaba bariko bararonka urucanco. Mu gihe 75% by'abafise imyaka 12 kuzamura bazoba baronse byibura inshuro imwe urucanco. Muri ico gihe kandi hazotangwa agahengwe mu bigo bicungera abana bato bato bizwi nka garideri, ndetse n'ibigo by'amashuri y'incuke. Uburyo bwo kwigisha buzogenda busubira uko bwahoze buhoro buhoro mu mashure abanza ndetse n'amashure yisumbuye. Abanyeshure bo muri sejepu n'abiga muri za kaminuza bazosubira kwigira mu ishure. Abakora akazi mu biro nabo bazobasha gusubira gukorera akazi mu biro vyabo. Ingingo kandi zo kwirinda kubiraba ibiterane by'abantu benshi, inkino n'imyidagaduro nazo zizoshirwa ko agahengwe. Abantu benshi kurushaho bazobasha guteranira hamwe mu nzu imbere cange hanze. Ubu buryo kandi bwo gushira uburere mu matsinda hashingiwe ku mabara nabwo buzokugwa ko. Ico gihe kandi hazoshirwa ko agahengwe ku ngingo ziraba kwambara maske cange agapfukamunwa, ndetse n'ingingo yo guhana intera ahateranira abantu benshi. Ibi bizaba biraba abantu bazoba bamaze kuronka urucanco bugira kabiri, hashingiwe kandi uko icorezo kizoba kimeze muri iyo minsi.